nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawatakia asubuhi njema na siku safi kutoka hapa Washington.
Murumva radio y'u Amerika ivugire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma.
I Burundi twirutse tuvuga ngo duhunze ko batubwira nabi batwikisha imbwa itamasoro. Noneho n'ukuri ebana hasarira twihishe n'ukuri n'inzara ahubwo nirabe na bidakeneye ahubwo yumvikane n'ubutegetsi Burundi kabisa badutahure kuko.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu Burundi baraye batangiye ubukangurambaga bwo gupima virusi ya corona ku bantu benshi. Naho mu Rwanda Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari ministri w'intebe ari mu maboko y'ubutabera. Icyo akurikiranyweho ni muri aya makuru dutangirira mu kanya kuyavugwa hirya no hino ku isi. Aloise Bigirimana ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi, umwanya ni uwawe.
Yakuramukije Geoffrey n'abaduteze amatwi. Abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bariko bararwanya ikiza cya corona ku murwa mukuru Kinshasa mu Repubulika ya Demokarasi ya Congo bashikirije ko batangwe imyiyerekano yo guhagarika akazi gushika bahembwe. Bashikiriza ko bamaze amezi atatu bataronswa umushahara wabo. Umugwi ugizwe n'abadogiteri 30, abaforoma hamwe n'abakora ibipimo mu laboratoire niwo bari muri iyo myiyerekano. Umurwa mukuru Kinshasa ubamwo hafi imiliyoni 10 z'abanyagihugu kandi umaze kubonekamwo abanduye COVID-19 barenga 5,600 ku barenga 7,000 mu gihugu cyose bamaze gufatwa. Abarenga 188 nibo bamaze guhitanwa n'uwo mugera. Muri Afrika kandi igipolisi muri Zimbabwe cyarahagaritse abaforoma hamwe n'abaserukira amasendika y'abakozi bari mu myiyerekano yabaye kuri uyu wa mbere ku murwa mukuru Harare basaba kongerwa umushahara. Iyi myiyerekano ibaye Zimbabwe iri mu bibazo bikomeye by'ubutunzi ku rugero rutari bwigere ruboneka haraheze imyaka irenga 10. Ibaye kandi igisata cy'amagara y'abantu cyarasinzikaye mu gihe kandi kiriko kirahangana n'ikiza cya corona. Icyo gihugu kimaze kuronka abanduye umugera wa corona barenga 70 barimwo abantu 9 umaze guhitana. Imyerekano y'abaforoma muri Zimbabwe ikurikiye iyindi yabaye mu kwezi kwa gatatu, aho bavuga ko leta yananiwe kubaronsa ibikoresho byo kwikingira corona kandi aribo baza imbere y'abandi mu rugamba rwo guhangana n'icyo kiza.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rishikiriza ko umuhari w'abarwanyi wa ADF umaze kwica abasivile baba 800 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva mu ntango z'uyu mwaka. ONU ishikiriza ko ibitero bikorwa n'uwo muhari bishobora gushyirwa mu rutonde rw'ibyaha by'agahomera bunwa byakorewe ikiremwa muntu. Umuhari ADF waje uturuka mu gihugu cya Uganda. Raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yasohowe kuri uwa mbere ishikiriza kandi ko mu myaka y'2000 uwo muhari watangwe gukorana urudandaza n'abantu bari mu nzego z'umutekano mu bihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mu Burundi, Uganda na Tanzania. Iyo raporo ishikiriza kandi ko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabo nyine bakoze ibyaha bihungabanya uburenganzira bwa muntu hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane ku basivile 8. Inama nshingamateka ya Misiri yaremeje kuri wa mbere impinyanyuro y'amategeko yemerera abasirikare bakiri mu mirimo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu hamwe n'ubushingamateka. Iri hinyanyurwa ry'amategeko ribaye haheze umwaka, abanyamisiri batoye ku bwinshi mu kwemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ryemerera Abdel Fattah al-Sisi kuguma ku butegetsi gushika mu 2030. Sisi yahoze ari umukuru w'abasirikare. Kuva Misiri ibaye Repubulika, abatwaye icyo gihugu bose bari abasirikare kiretse babiri gusa. Mm-hmm. Ishiramwe muzima kungoni nishikiza ko ihangiro gyari gyari haye yo kugwanya ikiza cy'umugera wa sida mu 2022 itazoshoboka kubera ikiza cya corona cyaciye giterisi. Ishiramwe muzima kungu ry'amagara y'abantu OMS ryagabishije kuri wa mbere ko ibihugu 73 bishobora kubura imiti yo gufufahaza sida bitewe n'ikiza cya corona. Onimenyesha kandi ko mu gihe bohera amezi atandatu abantu bataronse imiti yo gufufahaza sida, abantu bashika igice cy'umuriyoni bo mu gice cya Afurika yo munsi ya Sahara bashobora kuzohasiga ubuzima mu mwaka uza.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi, aho mu mujyi wa Bujumbura haraye hatangiye ubukangurambaga bwo gupima virusi ya corona muri gahunda ya President Evariste Ndayishimiye yise ndakira sinandura kandi sinanduza COVID-19. Mu mujyi wa Bujumbura ari naho hagaragara abanduye iyo virusi benshi, hashyizweho ahantu hatatu ho kwipimishiriza. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika bifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Mu gatondo ko kuri uno wa mbere ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku ishuri ryisumbuye ryigisha imyuga ETS Kamenge, abari baje kwipimisha umugera wa corona barenga gato 200. Ingingo zo kwikingira umugera wa corona zari zubahirijwe, harimwo no gusiga umwanya w'imetero hagati y'intebe n'iyindi muri icyo kibanza, nk'uko bishimangirwa na muganga Eliane Nkenguruse ajejwe gutunganya ibyo bikorwa muri icyo kibanza.
Arashika hajya gakaraba akarabye, tuca tumuha agafukamunwa, hama akaca barindirira mu bandi abantu ba mbere bamwakira n'abantu baca bamufata ubushuhe kuko burazi ko muri mu bimenyetso, hanyuma tukaca tumwandika mu bitabo. Hama dejeje kumwandika icyo bita enregistrement, turamuha ibikoresho ababyejwe gupima bace bakoresha, acagenda muri mukumba kabigenewe bamupimira. Kandi murabibona nkuko mubibona ni ibintu bifata umwanya mutoya, nta muntu yovuga ngo hava hamana umwanya munini kuko birateguwe kandi bipanze neza.
Uwo muganga avuga ko ibikenewe byose byakozwe kugira icyo gikorwa kizogende neza, kandi akamenyesha ko muri icyo kibanza bafise ubushobozi bwo gufata ibipimo ku bantu bari hagati y'150 n'300. Uretse icyo kibanza cyatunganijwe mu Kamenge mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, hari ibindi bibanza bibiri byatunganijwe kugira vyakira abashaka kwipimisha umugera wa corona. Ivyo navyo ni ku Hotel Source du Nil iri mu gisagara cha Bujumbura, no ku kibuga kiri kuri Paruwasi Katolika ya Kanyosha mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Na muri ivyo bibanza nyene, ingingo zo kwikingira no gukingira abandi umugera wa corona zari zagiye mu ngiro mbere n'ishigwa mu ngiro zaryo yari rihagarikiwe n'igipolisi. Muri ivyo bibanza byose uko ari bitatu, harimwo abaje bavuga ko atakimenyeso na kimwe cy'umugera bafise, ariko bashaka kumenya uko amagara yabo yifashe kubera bumvise akamo mu maradiyo. Abandi bavuga ko biyumvira ko bafise n'imiburiburi kimwe mu bimenyetso nko gukorora, ibicurane, ubushuhe bwinshi, kumeneka umutwe, ugucika intege canke kutamotegwa. Aba ni bamwe mu bari baje kwipimisha.
Nta bimenyetso bihari mugabo nanjye biraneze, ariko numvise nawe tabimenyetso n'abafise numvise ingene mpagaze, nashatse kuza kumeya nanjye aho ubuzima bwanjye bugeze. Kuri kizibwirizwa nanjye menye ingene ubuzima bwanjye buriko buragenda, nicyo cyanzanye.
Barabivuze kuri radiyo bavuga yuko abantu bakeneye kwipimisha kubera kiza cya corona, hanyuma nkumva ndafise ibicurane nkumva nkameneka umugongo, nicyo kubimbira kuza kwipimisha. Nibikeka yuko ndabonana yanduye cyangwa ntayanduye, nta byose
nta bimenyetso nawe kuyumva ko, ahubwo bavuze ko umuntu akwiye kuza kwipimisha ko akarangira amagara yiwe ameze. Yego, nicyo cyatumye nzinduka kuza kwipimisha. Yari giripe isa neza muri ino minsi nari mfite agakorora, mugabo sinashoboha, niyo mpamvu rero ngenda kwipimisha. Ndabi ko abaganga bandabiri kunkomerewe.
Abafashwe ibipimo muri ibyo bibanza byose babwiwe ko inyuma y'umunsi umwe gusa bazogarukaho bipimishije gutora inyishu y'ibipimo, abazosanga bagwaye bace bajanwa aho bakurikiranwa ku buntu. Iryo sekeza ryo gupima corona riri mu mugambi wa President Evariste Ndayishimiye. Uwo mugambi ukaba wiswe ndakira sinandura kandi sinandukiza COVID-19. Ni umugambi watanguriye mu gisagara cha Bujumbura. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana yavuze ko icyo gice aricyo cyabonetsemwo abantu benshi banduye COVID-19. Uwo mushikiranganje avuga ko mu minsi ya vuba uwo mugambi wo gupima uzobandanya no muzindi ntara z'igihugu.
turagushimiye Desire Hatungimana ndetse n'abarundi banyuranye bagize uruhare mu kudufasha gutegura inkuru tukivuga kuri iki gikorwa cyo gupima virusi ya corona. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Dr. Pierre Claver Hajayandi uri muri Ottawa mu gihugu cya Canada, atangira asobanura uko yakiri icyo gikorwa cyo gupima.
Ndagukumbura kwishura kubera ko nari narabivuze ko ibintu byinshi cyane nguma ntanga impanuro, nguma ntera kamo Leta y'u Burundi ngo ihagarike kwicisha Abarundi, ibicisha ujya mugera wa COVID-19 ngo kubera bariko bagira amakampanye y'amatora. Kababwira ni muzoja kwibuka kuyora mwamaze gusesa, none n'ubu niko bimeze. Murabizi mwese agaseseshwa rumuri COVID imaze kuduhekura kenshi cyane, imaze kudutwara ababyeyi benshi cyane, bimwe bibabaje biteye umubabaro mwinshi. Ariko muribuka yuko abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bobo bagumye bivugira yuko hari ikiganza cy'Imana gikingiye u Burundi, ko bobo bashyize imbere Imana, aricyo gituma COVID idashobora kunukira icyo gihugu, kandi babivuga abantu bariko barapfa. Ibyo rero bagumye dusengerera. Ubu rero twagomba tubashimire ko batebye bakikubita gashi naho bibutse kuyora bamaze gusesa. Kumbaza rero ngo icyo cyoba cyatumye bahindura ntacyo nzi, ariko icyo nuvuga n'inzi ya gikurenda ko nuko ibya COVID murabizi yuko nta n'umwe isonera. No ngaha muri Canada yahereye kwa komini mwinshi, no mu Bwongereza yahereye kwa komini.
None kuba abategetsi b'u Burundi batanguje iryo sekeza ryo gupima ikivunga abantu COVID, muravuze ko imbere yaho batemera ko kiza cy'umugera wa corona ari ikibazo gikuru mu gihugu nk'uko mwabivuze, ubu hazoba akarusho kubona batanguye kugira icyo gikorwa cyo gupima abantu ikivunga?
Nibaza yuko bateye intambwe kandi ndabakinguki cyane. Izo byo gupima bizotuma bemera bwa mbere kuvuga ukuri muri aduko umushikiranganji w'amagara y'abantu yahora avuga ibintu bitari byo bidahuriranye n'ukuri na gatoya. Umugabo nibaza kubu bagiye kwemera kujya baravuga ukuri, hanyuma bakemera bakanakingira bakanava hasi bakagira kampanye yo kurwanya icyo kiza kujya ibindi bihugu byose byabikoze. Rero je ndafise icyizere cy'uko ubu bagiye kuva hasi bakemera bakirwanya kandi bakemera kwa kiza by'ukuri.
Muri make mu kurangiza, ni ikihe mubona uretse gupima abo bantu ikivunga bokora abategetsi kugira ngo bashobore kurwanya neza iyo ndwara mu gihugu?
Ibyo bokora nta kintu cy'igitangaza, sipime rishasha biga gukora bakurikiza iz'ibindi bihugu byose byakurikije. Ubwa mbere na mbere murabona ni indwara kenshi ica mu hemero, ni ukuvuga abantu nibambare tujya dupfukamunwa bose, kandi ikigira kabiri abantu nibirinda amakoraniro, nibadufashe bahagarike ajya amakoraniro y'ikivunga. Murabona ni naho byavuye, niyo nyenda muvano kandi byari bi bahagarike bakoreshe bijya metero abandi bakoresha bose. Ibindi nabyo ni cyane cyane ibyo gukaraba birazwi, sinorinda kuvuga byinshi, bakarabe birinde cyane cyane kwegerana, hanyuma bongere bapime ibyo gupima babemeye, kandi bajye baratanga ibiharuro ku munsi ku munsi ku munsi ku munsi, hanyuma bakwize hose kwigisha no kujya barabuza abantu kujya hamwe.
Yego, murakoze, turabashimiye. Yari Dr. Hajayandi Pierre Claver umurundi ari i Ottawa, ingingo ya Leta y'u Burundi yatanguje isekeza icese uno munsi kwa mbere cyo gupima ikivunga abantu umugera wa corona. Turabashimiye cyane kuri kiganiro, murakoze.
Nanjye ndabakingurukiye.
Dr. Pierre Claver Hajayandi mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Tuje mu Rwanda aho wahoze ari ministri w'intebe bwana Pierre Damien Habumuremyi kuri wa kabiri yatangiye umunsi wa kane ari mu maboko y'inzego z'ubutabera bamukurikiranye ibyaha byo gutanga sheki itazigamiye n'ibyaha by'ubuhemu. Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye.
Itabwa muri yombi rya bwana Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari ministri w'intebe w'u Rwanda ryatangiye kuvugwa cyane mu mpera z'icyumweru gishize. Uyu yari yarashinze ishuri rya kaminuza Christian University ryakoreraga mu mujyi wa Kigali rwagati hazwi nka St Paul. Nk'uko bisobanurwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, bwana Habumuremyi yafashwe ku wa gatanu tariki eshatu z'uku kwezi kwa karindwi, ndetse hanafatwa Professor Egide Karuranga wayoboraga kaminuza ya Kibungo Unique. Ibyaha bakurikiranyeho RIB ivuga ko bifitanye isano na za kaminuza bayoboraga, ivuga ko ibakurikiranyeho ibyaha byo gutanga sheke zitazigamiye n'ubuhemu kuri Habumuremyi n'ibyaha byitonesha n'imicungire mibi y'umutungo kuri Professor Karuranga, nk'uko byatangajwe na bwana Dominique Bahorera uvugira urwego RIB.
Afungiye ibyaha yagiye akora mu gihe yayoboraga iya kaminuza ya Kibungo, birimo icyaha cy'isonesha ndetse n'icyaha cyo gukoresha umutungo kuri rubanda kamaro nabi. Naho Dr. Pierre Damien Habumuremyi araregwa icyaha kijyanye no gutanga amasheki atandukanye yagiye atanga mu bihe bitandukanye, ndetse akaregwa n'icyaha cy'ubuhemu. Ibi byaha nawe yabikoze mu gihe yari umuyobozi w'iriya kaminuza ya Eastern University of Rwanda, bikaba byarabaye umwaka wa 2018 na 2019.
Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yirinze gusobanura mu buryo bwimbitse ibyaha buri umwe akurikiranyweho.
Dr. Habumuremyi ibyo akurikiranyweho ni ibijyanye n'imicungire ya kaminuza, aho kaminuza yagiye igira ibibazo bitandukanye, noneho akagenda afata amafaranga mu bantu batandukanye akanaza kubishyura, cyangwa se agafata ibikoresho byo gukoresha muri iyo kaminuza akabaha sheke zitazigamiye. Noneho kuri Profesa Egide Karuranga we nawe ni ibijyanye no kuba imicungire muri ya kaminuza, ibijyanye n'iriya somesha agiye avugwaho, ndetse no gukoresha nabi umutungo wa kaminuza.
Aba bagabo bombi bafunzwe nyuma y'inama ya komite yaguye y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi iheruka guterana. Bivugwa ko mu byagarutseho harimo n'uruhuri rw'ibibazo biri muri za kaminuza cyane zigenga, ariko RIB ikavuga ko mu kubafunga itashingiye ku gitutu cya FPR Inkotanyi, ahubwo ko n'ubusanzwe yari yaratangiye gukurikirana ibyo bibazo.
Kuri Dr. Pierre Damien Habumuremyi ntabwo ari bishyashya, ariko twari tumaze igihe dusaba tubikurikirana, ntabwo byaturutse kuri iyo nama bavugaga kuko ubugenzacyaha aho bumenye icyaha aho kibereye turagikurikirana, twari tugikora iperereza dukusanya ibimenyetso kuri ibyo byaha byombi bitandukanye, ku buryo rero kuba bafashwe bagafungwa ntabwo ari uko byaturutse kuri iyo nama, ahubwo ni uko ibimenyetso byari bimaze kuboneka bihagije bituma bigaragara ko hafatwa icyemezo bagaba bakurikiranwa bafunze, ndetse byose byarusaga kugeza ubushinjacyaha cy'umweru itaha.
Uretse kuba bwana Habumuremyi na Professor Karuranga bari mu maboko y'ubutabera, ubona za kaminuza bayoboraga zirafunzwe kuko ngo zitujuje ibisabwa. Indi yafunzwe ni Indangabarezi College of Education yo mu Ruhango. Madame Valentine Uwamariya utegeka Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko igenzura muri za kaminuza n'amashuri makuru cyane byigenga bivugwa mu murundo w'ibibazo rikomeje, ku buryo n'abandi batazubahiriza ibisabwa bazafatirwa ingamba.
Kaminuza nyinshi zifite ibibazo buriya mu nshingano z'inama inkuru y'igihugu ishinzwe uburezi bw'amashuri makuru na za kaminuza ariyo heke ibigomba gukora igenzura rihoraho mu mashuri makuru na kaminuza, bivuze ngo n'ubundi n'izindi zaba zigihari zifite ibibazo amagenzura arakomeje, aho bizagaragara yuko badakosora cyangwa batubahiriza ibisabwa ubwo naho bizaba ngombwa ko hafatwa icyemezo.
Bwana Pierre Damien Habumuremyi yabaye minisitiri w'intebe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kugeza muri 2014, mbere ariko yari minisitiri w'uburezi. Mu mwaka ukurikira wa 2015 nibwo yagizwe perezida w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'ishimwe, kugeza atawe muri yombi. Christian University yayishinze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru by'igihugu byise ko biyakura ahantu hize wavuga ko Bwana Habumuremyi yaba yaratanze sheke zitazigamiye zifite agaciro ka miliyoni zisaga ijana z'amafaranga y'amanyarwanda, ni mu gihe kaminuza ye ngo yaba ifite umwenda ubarirwa muri miliyari y'amafaranga y'amanyarwanda ukomoka ku bukode, ibikoresho ndetse n'abakozi atishyuye. Kubireba Professor Karuranga we aravugaho ibyo guha imyanya abanyeshuri batabifitiye ubushobozi bakigira ubuntu ngo bakanigishwa n'abarimu badashoboye, kutishyura abakozi n'ibindi. Mu myaka isaga makumyabiri ishize na n'ubu, ubutegetsi bw'u Rwanda bwashyize ingufu mu gushishikariza gushora mu rwego rw'uburezi nyuma y'umubare wa za kaminuza zagererwaga ku mashyi. ariko kuzishoramo byabaye kimwe gutanga ireme ry'uburezi bibikindi kuko bamwe basanga byarahindutse umwanya w'ubucuruzi kuruta gutanga ireme ry'uburezi. Harakomeza kuvuga ihorizo rikomeye kubigaga muri izi kaminuza zifunga umunota ku wundi. Ninde wo kuveba ninde wo gushima ku ireme ry'uburezi rikomeje ko hazaharira, nyamara intego y'igihugu ni ukugira ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ku rundi ruhande harabashobora kuzakomeza kubifata nk'inzozi kubera ireme ry'uburezi ripfapfana umunsi ku wundi. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uburundi na Sudani y'Epfo bishobora kwirukanwa mu muryango wa Afurika w'Uburasirazuba kubera imyenda y'amafaranga agomba gutangwa n'abanyamuryango bamaze imyaka ibiri badatanga. Mu cyumweru gishize, abadepite b'uwo muryango bandikiye inama y'abaminisitiri bawo basaba ko icyo kibazo cyakwigwaho. Pierre Claver Niyonkuru adufitiye inkuru irambuye.
Hakurikijwe ikirangaminsi cy'umuryango wa Afurika y'ubuseruko, umwaka w'amafaranga ane budgetaire waheze itariki 30 z'ukwezi guheze kwa gatandatu. EAC yari yateguye gukoresha ayangana n'imiliyoni zirenga gato 111 z'amadolari ya Amerika. Igihugu kimwe cyose muri bitandatu bigize uwo muryango kigasabwa gutanga intererano ingana n'imiliyoni 8, ayandi nayo akava mu mfashanyo mvamakungu. Yamara uwo mwaka warayuheze Uburundi na Sudani y'Epfo atantererano bitanze. Ibi bihugu biracafise n'ibirarane. Uburundi buheranye ayi myaka hafi ibiri arenga gato imiliyoni 15 z'amadolari ya Amerika. Sudani y'Epfo nacho ntikiratanga na 10 kuva cemerewe kwinjira, giheranye ayarenga imiliyoni 27 y'amadolari ya Amerika y'imyaka itatu. Aho ni mu gihe ibindi bihugu nka Kenya ata deni na ritoya gifise, u Rwanda, Ubuganda na Tanzania navyo bikaba biriko biraheraheza kuriha ayo mwaka uheze kugira ngo bitangure kuriha ayo mwaka mushasha batanguranye n'itariki imwe zo kukwezi kwindwi. Ayo madeni y'ibihugu bibiri, Uburundi na Sudani y'Epfo, yatumye ubukene bwiyongera muri uwo muryango nk'uko bivugwa n'abashinga amateka. Abambere bamaze amezi atatu badahembwa agashirukabute bahabwa iyo bagize inama, hakiyongera ko n'imishahara yabo. Umushinga amateka umwe asanzwe ahembwa 600,000 by'amadolari ku kwezi kumwe, nk'uko urwandiko rwo guhemberwa ko Ijwi rya Amerika rifise ruvyerekana. Mu nama yabo bashinga amateka ku munsi wa gatanu heze, berekanye ko n'abandi bakozi ba EAC batagihembwa neza, amasoko atakiriwa, ingendo zahagaritswe, abakozi babwirizwa kongerwa ikiringo mu kazi vyarahagaritswe, n'ibindi bikenera uburyo. Umunyamabanga mukuru wa EAC Liberan Fumukeko asanzwe aturuka mu Burundi yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu majambo make ati EAC nta mafaranga ifise ubu. Inama nshinga mateka ya EAC irimwo n'abarundi 9 iribaza igituma ibihugu bibiri bishobora kudindiza ibikorwa by'uwo muryango kubera kutariha intererano. Abashinga mateka batumye inama shikiranganje kubwira ugwego rw'abakuru b'ibihugu kugira abo nabo bakoresha ingingo z'ijana na 43 n'ijana na 46 z'amategeko ya EAC zitegekaniriza ibihano ibihugu bitariha amadeni yavyo. Umushinga mateka wa Kenya Abdikadir Aden atwara akanama kajejwe kwiga uburyo bukoreshwa muri EAC yagize ati kuko ibihugu bibiri bisigara inyuma muri byose, haba mu kuri intererano no gukurikiza amategeko ya EAC. Twofuma dusigara turi ibihugu bike hako tubingwiza murongo. Ibihugu bitariha amadeni bibwirizwa guhanwa cyangwa bikurwe mu muryango nk'uko amategeko abivuga. Nk'uko abahinga babivuga, Uburundi bwirukanywe mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko bwohomba vyinshi. Kuva mu mwaka w'2007 Uburundi bwinjiye muri EAC, hari abakozi benshi b'abarundi baharonkeye akazi, abahora baja kurangura canke gutembera muri Tanzania, mu Rwanda, Kenya no mu Buganda ntibakiriha amafaranga ya visa. Hari n'imigambi myinshi yaranguwe Uburundi bwaronsemwo inyungu nk'uko abo bahinga babandanya babivuga. Banongera ko kutariha intererano bituma igihugu kitizegwa canke ngo kigire ijambo mu bandi. Umushikiranganji bujejwe iyinjira ry'Uburundi muri EAC ubu bufise umutware mushasha, umushikiranganji Ezekiel Nibigira, aho yabisikanya n'uwo asubiriye kwa gatanu heze, yavuze ko agiye kwihutira gukemura ibibazo EAC ifitaniye no Burundi. Yagize ati Uburundi bugiye kugira ijambo rikomeye, ntibuzosubira gusuzugurwa, intererano tuzozitanga nk'uko twahora, nta bihano tuzofatirwa. Ezekiel Nibigira abona ko Uburundi butigeze budindiza ibikorwa vya EAC, ahubwo ko ari bimwe mu bihugu bigize uwo muryango vyama bishaka kuvogera igihugu ciwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru tujye muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo aho impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Lusenda zivuga ko zugarijwe n'ikibazo cy'inzara yatewe n'uko zimaze amezi arenga abiri zidahabwa ubufasha n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Ni inkuru y'umunyamakuru wa Amerika Vedaste Ngabo uri mu Lusenda.
Ugeze muri iyi nkambi hakunze guhurira abantu benshi ko muri santere na za biro ndetse no mu masoko wumva impunzi z'Abarundi zitakindenga izindi nazo zibazanye igihe PAM izaza mu nkambi kubaha ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa. Esperance Munezero na Toyihawa ni impunzi zo muri iyi nkambi ziragaruka kuri iki kibazo cy'inzara muri aya magambo.
Nukuri ikibazo cy'inzara ngaha mu nkambi ya Rusenda kiraduhanze rwose kuko urabye igihe kiheze tudapokera nukuri birateye agahinda. Ntituramenya ko hasiyeri yoba yaradutaye cyangwa yoba ikitwiyumvira. Nk'ubu duhaheruka gupokera idolari 12 mu kwezi kwa kane, biboneka ko twapokeye ukwa gatatu n'ukwa kane n'ukwa gatanu n'ukwa gatandatu idolari 12. Nawe uri nk'umuntu wiyumvira ufise ikigongwe ukabona ko idolari 12 abantu bazirya amezane, n'ukuri birababaje. Abana batugwareye ko bwaki twahishiye, abagore twatwaye inda z'indaro kubera inzara, none tuza kuba abana ngaha mu nkambi ya Rusenga. Dusaba ko hasere haricyo yodufasha ikatwibuka, n'ukuri kugira twiyumvira ikatwakira igira ikigongwe igira ikidufasha ko turahangayitse. Abana bariko baraturira kuko bukeye nuko bwije.
Ikibazo cy'inzara mu nkambi ya Rusenda n'ukuri cyabaye ndanse yaho n'ukuri ubona umwana mu ibarabara aryamye arambariye kubera inzara, wagira ushirike muhira ugasanga mama we ntavuga. N'ukuri mbere twavuze ati ahubwo bagombye kutwica duhagaze. I Burundi twirutse tuvuga ngo duhunze ko batukugira nabi batwicisha imbugita amasoro, noneho n'ukuri ebana hasarira twishe n'ukuri n'inzara ahubwo nirabe na bidakeneye ahubwo yumvikane n'ubutegetsi Burundi kabisa badutahure kuko tugira dupfire mu bana, abana baradupfanye natwe ubwacu turabuze icyo tumara. Uwumva urahagwaye ngo naraye inzara.
Uku gutinda guhabwa ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa bikorwa n'ishyirahamwe rya PAM bitewe n'uko rigiye gutangiza uburyo bwo kuronsa izi mpunzi amafaranga yo guhahisha binyuze muri M-Pesa byatumye zimwe mu mpunzi zigurisha bimwe mu bikoresho byo mu nzu, izindi nazo ziza zijya gusabiriza mu baturage b'abakongomani.
Ikibazo cy'inzara hano mu ikambi ya Rusenda n'ukuri ababyeyi bariko baratanga abana ku bwishi babarungika mu kibembe mu zindi mihingo barakahehe kugira ngo bagende kureranira abana kugira ngo baronke n'uguhaye ibase y'ubufu umuhereza umwana kugira uronke icyo abandi bana bashobora kurarira.
Kubera iki kibazo umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi muri iyi nkambi Emmanuel Ntirampe ba avuga yuko bamaze iminsi bagitura haseri na PAM ariko bakabwira impunzi ko zizahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibiribwa nyuma yo guhabwa za telefone.
Turagerageza kubabwira ibintu bishoboka byose, batubwira ati nta bundi bushobozi bishoboka ni mpaka muronke imfungurwa zanyu cyangwa se rasiyo biciye mu telefone ma carte SIM ku buryo bwa M-Pesa. Ibyo rero byafatiye abantu mu amaboko mu mugongo kuko bahuye n'ingorane abantu bo mu murongo ikambi yindi yo yahariya mu murongo w'impunzi bo batari banaronse n'ukwa gatatu n'ukwa kane bo niyo baciye bahera ko kuri ibyo bijanye n'amatelefone bahejeje ku munsi wa gatanu none ubu bakaba bagomba gutandukira ngaha iwacu. Tubabwiye ko inzara imereye n'aba bantu kuko ngaha ntibagira aho barima, ntibagira aho bakora, ntibagira ikintu gicepu cya ruguru. Bo batubwiye ko ubwo buryo budashoboka ni mpaka turindire batanga amatelefone. Twaragerageje mbere no kubabwira tese nta nubwo mwonatanga basi n'udufungurwa dukeya twaba turafasha kugira ngo izi mpunzi ziri ngaha hagire icyo zoba ziri isununuza muri iyi minsi ikurikira. Batubwiye ko bidashoboka, ni mpaka turindire imfungurwa kubera iyi ngorane ya coronavirus yatumye byinshi byononekara. Ariko ku bwacu amakenga ntahera kuko tubona kumenga twafatiwe amaboko mu mugongo kandi twari tubereye kuronka imfungurwa ku gihe kuko ibi bari kuba babikoze kuva kera ariko bagiye kudufatira mu minsi babona hageze yuko baduhinge bagaca bavuga amatelefone.
Mumenya yuko atari muri inkambi yonyine hari iki kibazo cy'inzara, ahubwo n'impunzi ziri mu nkambi ya Murongo nazo zivuga yuko zimaze amezi arenga abiri zitarahabwa ibifungurwa bitewe n'uko ishyirahamwe rya PAM riri gutanga amatelefone muri iyo nkambi azifashishwa mu kunyuza amafaranga agenewe impunzi mu buryo bwo guhayisha. Abo Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Inshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gabeho yarahagarariwe na Etienne Karekezi yowe bagezagaho ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.